urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nongeye kubashimira, nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudahengeshanya kwama mudukurikira mu biganiro tubategurira. Jewe nabategurira bino biganiro kuri no samirizi, nitwa Jean Paul Amede Nizigama. Iyi nawe uri kurumviriza ni SBS mu Kirundi. Uno musi rero mfise umutumire adasanzwe, umukenyezi adasanzwe, ono havu mvuga ubudasanzwe. Iyo umuntu ageze mu buzima bwa misi yose, hariho impamvu nyinshi cyane uyaba wewe, yaba jewe n'uwundi wese ashobora kwitwaza mu gihe avuga yuko ubuzima bwa misi yose bitamworoheye kubandanya ngo akore umuhamagaro wiwe. Ivyo rero ugasanga kenshi birashobora kuba intambamye umuntu ushobora kurangura akenshi ico usanga yategerezwa kurangura canke umuhamagaro wiwe. Urashobora kuvuga ngo Amede uriko uravuga ibiki? Reka ndabikubwire ku bantu bubatse, ku bantu batubatse, uriko aranyumviriza wese, urafise ibikorwa vyawe ukora, urafise ibikorwa vyo mu rugo, eko urafise n'akazi wo gukora basanzwe bagafise. Ivyo rero birashobora kuba vyinshi ku buryo biba impamvu ikwiye kugira ngo ntushobore gukora ikindi kintu muri wewe umuhamagaro, muri wewe igikorwa wumva yuko ushobora kindi gukora kitajanye n'akazi kawe, kitajanye n'umuryango wawe, kitajanye n'ibikorwa vya misi yose, kubwo wewe kugira ngo nawe wumve yuko uri kuratanga ikikurimo cya kindi kitavuna. Nije ndiko ndavuga impamvu ni nyinshi zotuma ico kintu utagikora. Ariko uno musi muri iki kiganiro ndi kumwe n'umukenyezi adasanzwe yize kurengera ivyo vyose, avuga yuko atakintu co mubuza kugira ngo ashobore gukora umuhamagaro wiwe. Ndi kumwe n'umukenyezi w'abana bane, yubatse urugo, afise n'umushinga ntahe. Uyo mukenyezi nyene ndi kumwe nawe muri iki kiganiro akaba asanzwe ari umwigisha w'ibiharuro, mbese akaba yigisha n'ivyo no uvuga mu kinofunofu ngo ni IT. Ngerageje kubisigura ibijyanye n'ubuhinga canke ituma nako kwigisha inyabwonko, niko no hava ngerageza kubisigura mu majambo make noshobora kuronka. Ndi kumwe nawe rero muri kiganiro ndi kuyo nawe akaba ari Therese Miburo. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Therese Miburo.
Murakoze Amede.
Nuko rero Therese Miburo mwebwe musanzwe mu benshi babazi nka Therese mukunda abantu canke mukunda abantu gusa mu bijanye no gusetsa, ubuvuba batubwiye yuko mbere ngo ni vyese usigaye vyandika.
Ego mene baba bishe niko bimeze.
Ivyo tuvugana ubuherutse mu kiganiro twakoranye ivyo vyese ntiwari bwatangure kubikora. Ni giki cagu usanzwe uri umwigisha, usanzwe wubatse abana, ivyo vyose ariko ni vyese urenze ko ku vyo wari usanzwe ukora bijanye no gutwenza ushize ku vyese. Ivyo vyose umwanya ubukura he? Ufise amasaha 26 canke 30 ku munsi wewe?
Oya, ni 28 nk'ayandi. Gusa icyo nabonye nuko mu buzima iyo ukunda ikintu urakironkera umwanya, usibye ko bitantwara n'umwanya munini kubera ishobora kwiyumvira icyiyumviro ivyi vyose byanjemo ntangura niyumvira ibyiyumviro nkumva notanga message ubutumwa ntangura kuza nandika amajambo make make hanyuma mbona bira cyose cyambere kirakunze.
Mbere urantunga kugucizamo ariko uwo bari kwatumviriza icese ni iki?
Okay, novuga icese n'uburyo bwo gushikiriza icyiyumviro kiye mu kuvuga amajambo aryohera amatwi. Novuga ivugwa kugabiye mu kwivuga amazina, amazina y'inka, ibyo byose nko mu gifaransa ikinyamazuru babyita a poem. Urumva rero
kumbure ndaza kugusaba uducishize ko majambo makeya mu mpera za kino kiganiro utubwire cese na kimwe wowe ufise mu majambo make. Ariko hagati yaho wavuze ko uri umwigisha, bigusaba ibyo ndibaza bijanye no kwigisha navyo biragutwara umwanya munini kugira utegure.
Egome biratwara umwanya kubera utegerezwa gutegura ukigisha ugakosora ugatanga amanota ego ntibiba byoroshe
Abana nabo mu rugo umushinga ntahe mu rugo ivyo vyose je uwo mwanya ubikora ryari ibikorwa byawe na cane cane ko byumvikana ko utegerezwa kubikora mu masaha yandi umenga yumvikana nk'aho ibikorwa canke mu minsi itanye n'iy'akazi ukuraho umwanya canke wabigenjeje gute kugira ngo ibi bintu ushobore kubikora
muri make nasanze mu buzima utegerezwa kuraba ibikenewe gusumba ibindi ibyo utangura gukora n'ibiza gukurikira nko mu gitondo mbyutse ntegerezwa gutegura abana ari gihe nitegura nkaca ntegura abana nkabategurira ibyo bafungura byo mu gitondo ibyo baza gutwara ubwo nkaca ndabatwara mu marerero abandi bakajya ku ishuri nkaca mbandanya nanjye njya ku kazi nashe muhira ndabahitana tukashika muhira nkabaronkera umwanya dushyitse muhira sini ibyo ku ishuri biba biheze no mu bwonko nca mba ndabisize ku ruhande nkitaho umuryango hanyuma n'abana bararuhutse bararyamye nkiha nk'amasaha nk'abiri yo gutegura ibyo nzokwigisha nk'ejo hanyuma nkabona guca mbandanya n'umunsi wakurikira nyine ubuzima bukabandanya nk'uko
Ego muri uru rugendo rwawe rw'ivy'akazi byo kuba uri umukenyezi mu rugo byo kuba ukora ivyo vyese n'ibindi vyose birashika ukaronka nk'abantu baguca intege muri ibi bikorwa abantu bakubwira bati ivyo bintu Tereza reka kwimena umutwe n'ivyo bintu ntaco bimaze uraronka abantu baguca ivuta muri ubwo buryo
Vyama vyabaye cane cane nko mu bintu vyo gusetsa vya komedi si ibintu bimenyerewe ku bantu b'abakenyezi cane cane b'abanyafurika hariho ababibona nko gushira isoni nko kwerura bakumva umengo ntivyari bikwiye ikindi bakumva umengo kuba mfise abana bane vyari bikwiye ko nguma muhira nkitaho abana bakumva yuko cane atayindi mpamvu egome bama bahari mugabo hariho n'ababikunda kandi bankomeza bakambwira ko ari byiza kandi bifise n'icyo bifasha mu buzima bw'abandi nk'ababyumva bikabanezera bagaseka ego
murakoze rero Tereza turi ko turabandanya n'ikiganiro cacu turi ko turagisozera mbere hari abandi bakenyezi bajyamanye impano nyinshi cyane Tereza hari abandi bakenyezi bafise byinshi bibarimwo kwaba uko kwandika byaba ivyese byaba utugenegene dutandukanye byaba ibindi bintu kumbure bitari n'ivyo ariko ugaca usanga amabanga yo mu rugo y'akazi yo mu kibano byose birabaremereye bakavuga bati urazi ntibishoboka wobabwira iki
yeno babwira yuko bogerageza nubahimiriza kugerageza hariho ijambo nkunze kuvuga before you are a woman you are a human ni ukuvuga imbere y'uko uba uri umukenyezi ubanza kuba umuntu icya mbere kimwe umuntu agizwe n'ibi hariho ibintu aba yipfuza gukora ndibuka ukiri nk'abana batonya barakunda kukubaza ngo niwakura uzoba iki urafise indoto uba ufise benshi twaravuga nzokora iki hanyuma rero ibyo byose hamwe n'akazi ko muhira gukora ibyo wumva bigushimisha kubera iyo wishimye n'akazi ko muhira ugakora neza nubahimiriza kwimenya kwitahura bakamenya ibyo bakunda si ngombwa ngo bibe ngo ibi bya komedi niki ushobora kuba no kuba ukunda nko kurima hariho abamama benshi noshima bakora imirimo yo kurima bishyize hamwe ku buryo nk'ubu dukeneye nk'intore tuzironka icyo ni igikorwa cyiza mu bintu wewe wumva ukunze nyuma y'ibyo mu rugo ukabihigira n'akanya na gatonya kubera n'ibyo bikugize nibyo bikuzanira n'uwundi munezero wo kubandanya ukora n'ibyo ugiye
birumvikana cyane Therese mu masegonde make dusigaranye ntiwogenda nkakubajije ibijanye na corona virus wibuke kandi mu nyuma ngaho uracu tubwira ama icese na kimwe uba waranditse mu majyamba avunaguye gusa ariko corona virus yakugize ko ingaruka nki wewe mu bikorwa byawe atari kwigisha ariko ibijanye no gusetsa abantu ibijanye n'ivyo byese byakugize ko ingaruka nki
mu bijanye n'ivyo gusetsa abantu byaragabanije ibiteramo kwa naripfuza yuko nzokoresha nti igiteramo nkatangura ibintu byanje byo gusetsa icese ni byakunze kubera corona
washaka kubitanguza icese mbese ubishira habona uvuga ati ubu rero nduguriye imijyango ku muntu ankeneye hirya no hino no hino azondonderera azoca hazo washaka kubishira habona mbese
ego nashatse kubishira habona ariko corona yatumye bidakunda gusa hamwe n'ico iyo kimwe chance ucugerageza ikindi umwanya nari gukoresha na cyenda gukoresha mu kwandika ivyese naciye mpindura mugabo hamwe n'ico harabaye umunsi mukuru abana igikorwa ciza abana baheza amashure barantumiye icyo gihe ndabasetsa byarananshimishije kubona n'ugwaruka rukunda ibikorwa ibintu byo guseka ibintu byo kunezerwa bimpa n'icyizere uwo munsi nararose icyizere icyo gihe bari bagabanije amategeko yo kutahura cyane twari twabonanye
urumva ko nawe rero covid itagusize inyuma mu majambo make urafise nk'icese tugufatiyeho uvuga ati tubyire kugira ngo utazi icese cyangwa utazi n'ingene n'icyari cyo ashobore gutahura
ego ndashobora kubabwira kuri kimwe mu byo maze kwandika cyo nanditse ku bijyanye n'abakenyezi ndabashimagiza ku byiza bakora mu miryango n'ibindi byo murakoze hanyuma ibindi byose nabyo barashobora kubikurikirana bagiye kuri YouTube bakandika Tereza mukunda abantu barashobora kubona ibyose byose maze kwandika kivuga kiti mukenyezi urakabura ntikaboneke cibibatse nk'izuba riserutse uzurinda ushengera atawugututse kuko wa muturage izimana ukuvyutse udusasara gusumba umutsama udukomeza gusumba n'abariye umutsima ni wowe nyaga mutima w'urugo urikiremesha mu muryango nkuko vyamye kuva no mu ntango urakabura ntikaboneke kuba wibarutse urumwe muri benshi ku isi ariko abaho basumbira isinzi ry'abari kuri iyi si giraho uba wubahwe ubengerane nk'ikirengarenga kandi ntiwite kuba gutwenga kuko ubuze icyo atukinka yamavuga ngo arabyo bicebe byayo akibagiza ko aribwo bwiza nyabwo bwayo mukenyezi nkunda nkundira ngo wayagize n'abari kure bazi ibyo mvuga si ugushikuza kuko ntawe utazi ko ibyo ukora ari byiza murashobora kubandanya ibyeze biba kuri YouTube muzakemukira yari
impondo ndagushimiye cyane Tereza imiburo mu kigali ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe kandi ndabashimira namwe na SBS nawe Amede mu kuba gufasha mu guteza imbere abarundi n'abandi bose bari mu bihugu hano mu gihugu cya Australia
murakoze cyane rero uyo yari Tereza Miburo ni SBS mu Kirundi mwumvise itese icyari cyo mukaba muri ko mwibaza cyo ndiko ndatwenga ndi gutwenga amajambo ari muri icyo cese wumvise ingene harimo amajambo setsa ariko na cyane cyane ndakunze ko ari amajambo ahayagiza ubukomezi bw'umubyeyi cyanke ingene ababyeyi ari intwari kazi murakoze cyane mugira ibihe byiza aho muri naho ubutambuke bw'ibiganiro bye bye
woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke ahariho hose uronkera amakuru yacu.